VOA. Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwongeye kwirirwa muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Gihe leta yoza kandi kazi ifise umutima wo kubaka kandi kazi ziyuko hari ingorane. Icyo gihe two kwicara na tuvugishanya ukuri.
Leta itizo kuzokwita kuko niwe murimo wawo. Leta umurimo wayo no gukora ibyankenerwa byose kugira ngo igihugu yashinzwe, igihugu yaragijwe kibeho mahoro n'umutekano.
Aba ni Perezida Domitien Ndayizeye na Perezida Sylvestre Ntibantunganya bigeze kuyobora u Burundi bari mu biganiro bya Arusha. Niyo nkuru dutangiriraho mu kanya. Ibiganiro bihuza Abarundi birabandanya Arusha muri Tanzania, bizasoza ejo ku cyumweru. Umugwi w'abahoze batwara u Burundi urashishikariza leta y'u Burundi kujya mu biganiro. Umunyamakuru wacu Arusha Pierre Craven niyo nkuru araduye inkuru irambuye.
Domitien Ndayizeye yahoze atwara u Burundi yabwiye Umuhoza kwa karere kokora ibishoboka byose kugira ngo abakuru b'ibihugu bakarere ka Afrika y'ubuseruko bagondoze mugenzi wabo Perezida Nkurunziza atwara u Burundi gitaba ibiganiro. Ndayizeye amenyesha ko yoba ari intambwe ikomeye kandi ko intumwa z'umukuru w'igihugu zovuga uko ibintu byifashe atacu zinyegeje.
Igihe leta yoza kandi kazi ifise umutima wo kubaka kandi kazi ziyuko hari ingorane. Icyo gihe two kwicara na tuvugishanya ukuri kandi dushaka inyishu. Bidashobotse tugasaba abo banganya ijunja n'ijambo kwicara bakamusigurira kugeza igihe yumva, kuko agasozi k'intahanurwa kahiye abagabo babona abakuru b'ibihugu byo muri aka karere. Ndibaza yuko bashobora kubimwumvisha bikwiriye. Igikuru ni uko bavyumva nk'uko tubyumva, nabo nyene bakaba bafise intumbero yuko ikibazo cy'u Burundi bagomba kudufasha kugira ngo kive mu nzira. Jewe ndemeza yuko babishoboye. Bakavuga bati hararenzwe ko ingingo y'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Ibyo nta ushobora kubihakana. Na jewe ndabifata gutyo.
Umuhoza wa matati ya Barundi Benjamin Mkapa ku rutonde afise nuko mu kwezi kw'indwi uno mwaka hoba habonetse amasezerano ahuriwe ko nabegwa na matati bose. Serivisi Ntibantunganya nawe ni yahoze atwara u Burundi afise icizere ko habayemo ugushaka ibiganiro byomara umwanya muto.
Ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi, ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubunyene, ari abo muri leta, ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta, batizo kugira kigoro kankenerwa kugira bishure titwe amahoro bayabona ubunyene. Ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo nk'ubu nyene abarundi akazabo barari mu kiwe bose ngira ngo umuntu bo muhezagira
iyo ngingo yaba nkigije
iyo iyo ngingo yo kuvuga iti reka tubandanye neza abantu bakavuga bati uko ariko kose uko biba kose iribwirizwa nshingiro aya masezerano y'Arusha ntawe yanyiganyiza. Leta itizo kuzokwita kuko niwe murimo wawo. Leta umurimo wayo no gukora ibyankenerwa byose kugira ngo igihugu yashinzwe, igihugu yaragijwe kibeho mahoro n'umutekano. Kandi gira noneho ko twabonye hari n'umukuru umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, tukatuzi yuko leta utamurika umukuru w'igihugu ari mu CNDD-FDD, ukamenya yuko abenshi mu bashikiranganji ari CNDD-FDD, abenshi mu bashinga amateka makenguza amateka mu babura matari ba mustandere CNDD-FDD, twibaze yuko ashobora gufata intumbero agira ati cyangwa umugambwe mfashe intumbero nk'iyi. Umugambwe ufashe intumbero nk'iyo rero sibwo ningenye abo muri leta batoca bayije inyuma.
Ku kibazo cyo gutabukana impunzi no guhagarika ubwicanyi wahoze ari Perezida Ndayizeye abona ko hakiri byinshi byo gukogwa.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 72 twarahunze, ariko leta yavuga ngo umutekano ni wose nimutahe. Ntitwatashe, nagiye gutaheza imyaka 20 kuko jewe mba mu Burundi. Ariko se kuvuga yuko norohewe, hariho abandi bene wacu bene data baba hanze bawe nabo nyine ntiborohewe. Bwa kabiri mu Burundi hari abapfuye abicwa kugeza uno munsi. None nk'umuntu yabonye ahantu umuntu yicwa hanyuma gahunga uno mubwira ngo ta
mugenzi we ntibantunganya aheruka gutahuka avuye mu gihugu c'Ububirigi naho avuga ko atari yahonze amenyesha ko hamwe hoba icuka ciza impunzi zonyene zo kwibwiriza gutaha
bwa mbere ndaguhakadiye cyose nahungutse kutari nahunze naragenshika mu Bubirigi hanyuma police bambwira ngo passport anje barayibye mugabo inyuma warabona koko kubivuze je ndafishe ingingo yo gusubira mu Burundi n'ivyo bazo byari biriho abarundi benshi barifuza gusubira mu gihugu cyabo mugabo imitima ikabwo nanwa bakagira bati mbendo ni ratworohera byo tworohera nico gituma mvuga nti twebwe turabanya politike dutuzafata ingingo ziborohereza iyo abantu bahunze kuri kibazo cha politike bahunguka iyo bagize bati cakizo twakirongeye umuti naho torinda kuza kwashwabura bwo ngende busanga ahugora barakurengera ukabona baje gura
n'iyindi megwi y'abanyapolitike yashikirije aho ihagaze kugira amahoro aboneke mu Burundi kuri uyu wa mongo ari wo munsi wa nyuma w'ibiganiro bitekanijwe ko haboneka ugwandiko rw'imfata kibanza rw'ibizo bavyumvikanywe ko Pierre Claver Niyonkuru yarusha ko bwijwe rya America
Claveri urakoze hagataho mu Burundi harabadashyigikiye biriya biganiro biri Arusha barabyamagana uyu munsi amashyirahamwe yigenga amwe namwe yo mu Burundi rero yatunganije bene iyo myerekano mu murwa mukuru Bujumbura biyamiriza rero ko abanyapolitiki bamwe na bamwe baregwa ko bakoresheje imigumuko yo kwiyamiriza ikirongo cya gatatu cya president Nkurunziza n'abashatse guhirika ubutegetsi mu 2015 batumiwe Arusha muri iyo myigaragambyo kandi harimo n'abanyapolitiki bamwe na bamwe Eloge Wilika neza yakurikiye iyi myerekano yadukoreye inkuru
abari bitavye imyerekano baharurwa mu bihumbi abato n'abakuze abari ku maguru abagendesha amakinga amapikipiki canke imiduga y'amapina 3 izwi nka tukutuku bose bagenda baravyina indirimbo zo gushimagiza Imana n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza Imbere yo gutangura urugendo bari barwitavye bahuriye ruhande y'icicaro c'userukira papa mu Burundi ni ku masanganzira y'amabarabara ya Chaussée Prince Louis rwa Gasore na Boulevard du 28 Novembre babandanije Boulevard du 28 Novembre baca imbere ya katedrale ya Jinamundi hagati mu gisagara ca Bujumbura baja guhingukira mu kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi
turakwerese mwami abarundi n'abarundi kazi mwami uturinde kandi utureshereze data mu izina rya Yesu turagusabye gukuri imana ubwo mutuzigama
njangwa Gilbert Beko yatowe na bagenzi be bo mu mashirahamwe yigenga yabwiye ikoraniro rya mwumviriza akababakiye n'ibyo basaba leta
kwiyamiriza itumirwa ry'abateguye migomuko mu 2015 bakongera bagategura no gutembagaza ubutegetsi dusabye leta y'u Burundi kutemera ibivuye mu biganiro byatumiwemo abo bansi ba demokrasi mu Burundi kutemera ikigongwe cy'agateganyo abo bansi ba demokrasi basaba kuko ukudahana ariko kwatumye u Burundi bwama mu ngorane dusabye leta y'u Burundi kutemera iyo mikwa ry'abandi bahuza b'abacangero kuri nyene icyubahiro William Mukapa abo twiyamirije Jamal Bwenama na Ibrahim Fall turabiyamirije mu biganiro bihuza Barundi
naho urugendo rwari rwatunganijwe n'amashyirahamwe yigenga hari bamwe mu banyepolitike bumva ibintu kumwe baje kubashigikira Gabriel Banza witonda twari umugambo ya PDR n'umwe muri bo
tebwe rero twabishigikiye mu ntumbero yuko twabonye ko hari agahaze ya mu gutumira harabaye kumigwa kandi twabazwa n'ingene umuhuza yibaza ko ngo yatumiye imigambwe yose kandi imigambwe mu Burundi yemewe n'amategeko hagiye imigambwe ine byaciye bituma rero no munsi nako dushigikira urugendo rw'amahoro mu ntumbero yo kwiyamiriza turamenyesha ko ibizova yarusha twebwe bitatu raba nk'imigambwe yemewe ikorera ngaha mu Burundi tukabona rero ko umunze gukubita gashi agatumira imigambwe yose yemewe n'amategeko hama abandi batazwi tukabyigira hamwe aboshora gutumirwa imigambwe niyo iri ku rubuga rwa politiki kandi umugambwe wose urigenga kandi mara nako byateye ikibazo yatumye abantu batemeye imigambwe abadafite imigambwe
nabajije umukuru wa PDR gituma shikiriza imvugo isa nk'iya leta kandi atari muri iyo
twemva ibyo ritivuga ko umugambi wose uri igenga mbwa turafite cyo twoterera mu ntumbero yo kubaka igihugu nico gituma tuvuga duti ubwa mbere imigambo dukoranye yemewe n'amategeko tuzo kwigira hamwe n'umuhuza kandi buheruka no turi ngatwa twavuganye neza abategeza gutumirwa hama abandi yivuza gutumirwa ko twobyumvikana tukavuga ati uyu cankuriya yoshobora kuza kugira ngo kubera afite cyo aterera mu guheza amatati ari mu Burundi
n'umusa navuga mu tumuhuza yabahemukiye
ntiyaduye muki ahubwo ngira ngo yakaramuciyemo yibaza yuko umuhuza abamufasha bashobora kuba baramugokeye ariko akabaza iki imigambo yose yagiye ariko atagiye kuko yavuze ko yatuma imigambo yose kandi no mu Burundi havuye imigambo itarenga ine yonyine
mu biganiro biko bibiri yarusha muri Tanzania kuva ku munsi wa kane w'indwi bizorangira kuri uwo Imana leta y'u Burundi nta numwe yarungitse n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD naho baserukiwe banse kwicarana n'abakeba babo bahurikiye ahanini mu banyepolitike bari mu nani CNDD rutemewe na leta Eloge Burika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nkuko mubize ejo bundi kwa kabiri muri iki cyumweru wari umunsi w'abakundana la Saint Valentin imakamba bamwe barawizihiza abandi barawihorera ugahita gutyo gusa ababyeyi ariko baboneyeho umwanya wo guhanura abakiri bato iyi nkuru twayohererejwe na Fidelite ishatse mureke tuyibasubiriremo.
Uko mwaka utashite k'14 z'ukwezi kwa kabiri mu Burundi cyangwa ku isi yose harahimbazwa umunsi wahariwe abakundana mu gisagara cha Bujumbura. Uyu munsi ugaragazwa ahanini n'amashugwe adandarizwa hagati mu gisagara nyamara mu ntara ya Makamba na kimenyetso nyezina kigaragaza ko uyu munsi uhimbazwa. Twabajije bamwe banyagihugu mu gisagara cha Makamba cyane cyane abamaze imyaka iri hagati y'5 na 20 bagize ubugeni kubijanye n'ihimbazwa ry'uyu munsi mukuru wahariwe abakundana. Izinzo nyishu baduhaye
uwo munsi mukuru urakunda kumuca mu matwi nkoga gitishi wanje ndabiheruka kera nkira mu adolesa mugahumariye kubaka nigake ndabyibuka
cyo munsi mukuru ndawutegura ariko kubera ubukene mafise umudamu wanje akabona uwo munsi mukuru ko twahuhimbaza ariko chatubona nabana nibikunda ko bafungura chatuwihoza ariko nikibuza yuko tuma twubakanye neza kubera ukene bidaturuka kuri twebwe
nka jewe akarorero jenda wihimbaza kubera jenda umufasoni yubatse ntegerezwa kuwihimbaza umugabo wanje tumaranye imyaka 5 twubatse kandi muri iyo myaka yose kwara uhimbaza akawunyifuriza nane nkawo mwifuriza haba ku telefone haba muri message kubera ndamukunda kandi nawe nyene narankunda.
Uyu munsi yugeze ndashobora kubamuhaga nk'agashugwe iyo nakaronse hanyuma tugasohoka tukicara mu kabari tukaryoherwa.
Uwo munsi mukuru wa Saint Valentin nta n'uwo twibuka no guhimbaza kuko ngira bivana n'imyaka kuko abajene nibusanga uwo munsi umenga bashushe nyene kamenga ni munsi mukuru wawe abakuze usanga ari bisanzwe nihereye ko no mubabanye ntavyo mpora mbona ahubwo umenga twewe nk'uwo twara twibuka kera tukigiza ubugeni ari munsi mukuru wa mariage
kiretse abo bubatse twaganiye n'umwe mu gwaruka ruhimbaza umunsi mukuru wahari wabakundana n'umusore w'imyaka iri hagati ya 20 na 23
umuhuzi ndamufise turicara ahantu tukayaga umwese akavuga ingwane zwaraciye mu nyuma ibyatumye urukundo tagenda neza bo mugahana imbabazi hamugagira ibintu bishasha ubwibutso udushugwe udukarata tw'urukundo tujya mu tujyoshye
naho biri uko ababyeyi ba kumugwa mukuru w'intara ya Makamba twaganiriye bafite impungenge kwihimbazwa ry'uwo munsi mukuru w'abakundana kugwaruka aho bavuga ko bishobora kubaviramwo ubuhumbu.
Benshi bibaza ko birekuriwe na bose nk'uko bavuga ngo ni umunsi mukuru w'abakundana mugabo hari kandi batongera ko kingo n'imijyango ibyo rero ni imwe dusanga bikwegeye kwagwaruka mu guhurumbira ibibatsitaza bagatuma baja mu ngeso mbi bakora ibyo batari kuriwe ku myaka yabo bigaheza rero dusanga birabakoze ku buzima bwa misi yose bwabo n'ubuzakurikira
bumvise ko ari umunsi mukuru w'abantu bakundana naburumva bashaka kuja muri ibyo bintu by'abakuze ariko gashusanga bagiye mu bindi bintu by'ubuhumbu kandi ataruhusha barabironkera
ico no ruhanura no kurindira bagashika mu rugero kuko barashobora no kugwa mu mporera bakaja mu byo batazi ico no bahanura nuko burindira umunsi wabo kazogera
je no bahanura yuko ahubwo bubanza bagatohoza neza uwo munsi mukuru ico sigura kugira nabo bace babona inzira bofata.
Clovis Nimbona numwongere w'ishengero gyitwa urukundo rukristo kubwiwe abakwiye guhimbaza umunsi mukuru bakundana nabo batse gusa
uravye uwo munsi ukunavuga ko ari umunsi wari witiriwe hagati y'abakundana novuga nti umugabo n'umugore kuko bibiliya ntahitubwira ko umusore n'inkumi baje mu mugambi w'abakundana ariko yatubwiye ngo umugore azohe base cyangwa na nyina be n'umugabo babe umwe abo babiri rero babinjiye muri urwo rukundo abo babiri baba banafise uburenganzira imbere y'Imana n'ishengero ngo gukora amabanga y'ububatsi abandi iyo babikoza baba bagiye mu cha ariko abawuhimbaza abasanzwe bubatse abo novuga ko barabifitiye uburenganzira ariko si uwo munsi gusa wa Saint Valentin baba bakwiye guhimbaza ahubwo baba bakwiye guhimbaza iminsi yose bahawe atamunsi n'umwe bakwiye kudahimbaza urukundo bakundana
Imakamba Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Mbega ivete kugendura nsigana maki
Nana kim?
Wa mama mushasha ni wari kora kukinagize.
Nivugire shayo ushaka kujyo mukimufise. Naje akiro nifite nishuko kwa.
Yo. Uramba birashaye vete sinashaka kubabaza. Hari kwijanda jandi.
Bureka gufite na hafikiyesha. Wowe ni uko amwibutsa wikirundi mwigisha yadusiguri.
Umwe dusigurira ngo arabagwaye mibembe nta harura gatara.
None ntumva kuza. None gashaka ubwo ntubona ko jewe ngo ayimibembe ku mutima. Uraza gahinda ngenda nawe Dorine
ndabizisha nico gituma nanje shaka kono kwa miruhani
wowe shano meze nkabarawo mbona banda banka gahaba
abo ni bande gahive hajya uraca ugacana yandi mugabo urabizisha eveje yoko kuva kera imbere yuko mugira ibyago mukabura umuvyayi twikundani
basha ndabizi ko wowe uri nta muheba
ivete kufisa amasako shabiri
yeah.
Ubwo iyo simu ya profe bizoza
ha Dorine uciye yimenye nawe ahora yigura ngo uyimutahanire gasha
aho ni byiza rero sha iyo umu profe aje aragutuma niko bagukunda
jewe mama wanje nagira ngo nuko yamenyereye kumbona ndabashiriye amata mama kiriho yewe nukuri
nivyo vyo babiri
anashiganyishira ko prem
nivyo vyo babiri mwo uko vyo vyo byose no kugukunda aragukunda
kandi rero sha ushima nkunda yaranyemereye kumpa kuri soir kuri gusa yo ariko sha Dorine ntiyagira uwo uzobibwira kuko yarambujije kubivuga
mbega ntumvuga
ngo nakabangamo
reka ntumvuga ndabirondera
kuri hajura numi
cyangwa rero bimenya kwigishije ikiri kiri hehe
ya nka ko abandi bana bo bimenya bagaba bangirira ishari ho ntavyo umva none
akwigisha ukamenya hari kibi kirimwe ugira ngo namanota ya gusa zo baguhaye
ahubwo hari cyo ntari bwakubwire he
kigi kigashaye
ehera aba yampaye n'urufunguruzo
ngo
ni nashika cyo ndayishira mu cyumba umva tanyeje gashado
ego wash aho ni sakwe
Bega bashije mukubanya nyera kumwe ngo ni vite.
Wewe hagarara.
Yo, wajidi urankanze. Nayinzi ko ari wundi. Bashije ko ntacyo kwikubita hasi.
Aya ibete nawe uyimonogoje. Aya masaha kiri mu gahinga nta soni. Uzohava wibagira kwere.
Eka nta kintwenje. Wowe ubona urihe.
Wa mukobwa wundi urakajuje. Ugomba kwishinga jewe.
Erega jidi yo mvuye muri ku.
Ikumi.
Eba nateze mugabo nuko twatanguye bwiye. Profe bizoze yari yafatiriwe none
eh bizoze ni wagwakuru
none
aba rero kumuhuzo yakura ko nzirikana yakunda
oya sha profe bizoza arazi ko nigore ntuwa yambari yako azonyigisha kubuntu ntabindi
mama ivete ahura hagabira bizoza urya ntiyoroshe ndakubwiye ehera aho imbere yawe ntugwe muri ico kinogo
ndakuransa ku imana azi urazi kubwoga ibwanteke
Ivete tudakamega mukobwa ndereye n'umugore we ntibazogera atatu mariye kwibintu baje no baje no mvi yombuye
umvise ibiki gajidi
urazege ndereye na mata mamazi n'isi bararabahinze natwe chatu karaye ubujumbu budahwase ngo nibyo byashoboye kuboneka
hajya rero jewe bigiye kungora kwe nuko kujinya ntamenyereye oya
mbe wazi kuba yagiye atoje hariya ku mucamugayide
Uyereka kubesha nibyo ntibobyubaho kawe.
Eh?
Wowe wabibwiwe nani?
Amahera barigwishye niba amazi misi bidagadura mwoshaho we. Nabe tukazirikirwa ku mizi y'ibijumbu mu rugo kwa data urumva shaye
gute cyo bara. Ubwo gashajigiyo. Kizoje ku mazi misi uno kwa bari byo warose.
Oya sinzoga.
Nibyo nyene.
Mugabo kandi bisiriye zitabaze. Hari naho ntari kubimenya.
Mugabo irashika
nuko. Je mwene mutama uno muso utanza ramenya.
Ndagusabye mwana wa mama ubanze urindire no musi ko ari mwijoro uzakivuge jo habone
eka kuvuga ko nora ntabivuze yibi ahubwo tuyoke ndusange birwandaritse ubona ko amazi minsi barabadandahiwe
mbeko wigogonye utazanye isuka sinakubwiye ko utanga uno musi nyine
ega papa je hajya nijoro nagira ngo nuburuhe sinarinzi ko warushimiye
nubundi nuburuhe Mwena nyoki vyo mwigira birangeza ahantu ntashobora kwihangana.
Nona humba zahora za nyisuka wagira ndime muri no mutwezi.
Iya mpayi ubure kuza wabaye birato. Wa urabona kuva kuri karya gasaka gushika hariya kugitoke. Ndaguhaye imisi biri gusa uzobe wampereje gusize.
Eh?
Eh.
Ugira mbuze rero gusubira kwishura gapapa.
Emi,
aho sindakwemere ukuntu nyene amazi iminsi ndabitora
kenye nyene amazi iminsi ndabitora kura ngaho ukubitora kwawe ndakuzi urabanza rero utoze kino kivi niho nzomenya ko numwishuru bitora
reka rero nje kubwira mama
uja kubwira nyoko umubwira iki nkazosanga ari karagufa nzobavunagurira amavi hamwe
murega papa usivye kwishuri kandi uno munsi dufise akabazo nzenche ndonka zero kandi nari
kwiga kwawe narakubonye hewe mugabo umenye ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka mukajangaho mukampenda mwe na nyoko mukajangaho mukampenda mwe na nyoko mumukandisha gatongo kanje sha
Reka ngende uno munsi papa nzohari babashye mu buruhuko ko burimo kugera
uti mu buruhuko kandi ubona umwaka ugiye utegezwa kumpa ubusizi bitarenze indwi itangura
ariko gapapa urigera ubona umwana w'umwigeme amaze gushika mu mashuri yisumbuye nk'uko kwanje babohera ku isuka
mbe wowe ngora ukiri ku ntebe y'ishuri uwo yamara aho ho womarira iki wewe erega dorine n'ubujya gusha buratagaza
ndagusabye ikigongo basi papa nimba narakubeshye mbabarira singisubiye
mu gusaba ikigongwe banza ukora igikorwa ndaguhaye hanyuma ubone gusaba ikigongwe
noneho ubukimi ikigongwe ciki namaze gutabuka ibiganza n'amababa
dori uti wabuke nsaba ikigongwe ciki reka kuharima hanyuma ntubukimfata k'ikintu nakimwe cerekeye ijure ndakurahire
wareka kurahira papa nzoharima naho mbona ko nzohamara nte
utevye kubindi suko nyoko yakureze kurando nk'abakwe aho n'umugoroba umwe ntiwohamara
reka ngende ku ishuri no munsi nje nta kare ndahagoroberetse hanyuma ndoca nzinduka ndarima hasigaye none ndose umfasha hari icyo
ibyo ari byo byose ntaba ari nyoko
uri ndoga makudusituri yakuruka
Anitewe dutashu wachu
Nyebke bande, imugira mazina
Maze nyuguru ibati mfuza mazina Ako nakagaye karengeje Mahoro
Sogore mtama Nitewe dutashu wachu
Nyuguru le maze Hivu kizira nitewe hivana ni He? Ika tubuguru ile Nyone Nyumvisa bari bo wewe Jurabire le lako, uzoba bono
Tugure mutama tukeru tashu wachu Mugurula, chani mugurula Nukuri kose mpurusabzia Mura nyumva Lekana wipete kumfata Wadaboni Walika kugure Nyo vayu watse Ya Ugurula
Erika huyo rumena wa mufaso ni
Wadaboni
Tuka subira mngi humbi matama
Ni ugurula Aliko jirwencha ni gira kujama na maruru ya nyumenei
Mwe ndaye ni mamwe yumvira ko muyiraramu natwe na mushikare turaye haze nimwogorora
umviriza ndugurura kubera ivete iyaba wewe wenyene sinari kukugururira kuko nivyo wirigwamo gushika ubu ntavyonzi
ivete ni ravuka muri no rugo wenyene hanyuma ivyo mwana zena cyango tuvugane Wewe numugore wawe muziko ni
mwana w'abahungu ndagusabye nkure mukama vugana na so wanyu je wishire hasi
sinkeneye je tuvugana ibiki bahe byo bajya bahezwa cyo kujyana murabona
tutajya mikwa nk'abana siko
Fuke
no musi nyama mutama amafaranga magozi tongo ryacu murabyumva
Dave vuga cyo nibiki
ogero vuga kutabizi wawa mukecuru
iyo kabaye
none biyeri ni nyama mu mazini si musekeza mwari kwemye bwe
bega jidi uno musi wari amapfu
murabona
hewe uko niko ushanye ko wawe hewe iyo ndere ufise wayikuye
Uyo ni mama uyu. Mama kiriho ni wasomeza mazi ejo mu bitana hose shawe.
Eh. Eh, nicyo. Kwari ukoreye. Nivyo bijumu nazo ndabahaye na kare nacho mwari mwankoreye.
Ya kubigumye. Nangorane. Ogeje rimwe tsare turafa. Cyangwa ubitimye kuneza.
Kani kimwari.
Ugare tushobora kuvya kunabi tukabirye.
Iki? Uvuze ngo ntujye gajidi.
Ntazanya
wagako nawe nushaka kujya nk'umusazawe eh
ega uwe uwe ntubona ko nakonyene kaguvye ivete nawe nushaka gufungura
ivete manyina ntubirye badadoye kubirya bafungura ko nabo murabona kubera iki mwamakuru karanga nakuye mu kadwa kubyo twaba tugabura ibwa zo muhira mama kiriho eh nabyo tujya mu byumve
ko mwanse kujya rero genda mujyane nakare sinje akaba yari yakanye muzobijya nejo kumbure hoho muzoba mubikeneye
ndakubwire gajidi akana nimbwa bamanika mwikoma
ejo
muzobinsaba shantari mwibaye
ushira hibona
ndabari
bebere ndakubwire
usige mpamagara mwizi
hari ivyo vuga mushize amafaranga mwago yita ngo nga cyane mubona ijyanje muranyumva ivete gena mutuma ndakwereke Murabona
roke. Hechiti, ugirugiri.
Wari
hari. Ushakwa so wani. Wako kuri umugabo. Hewe, hari cyo rero. Soka davira munsi.
Sizohoka. Wewe. Yabi ayo watu wa mugabo wowe nga uja kujya mu nzira
kayuba. Ukindi imbwa.
Hechiti, wari hewe. Ukindi imbwa. Eri musoke na.
Ikira kuva ko. We hore. Murabona kidakuri. Akaba mu.
Ngwe kumviriza igica gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio America, you're buying the Sumizo Chachu. Mugutera, igihugu cy'u Burundi. You're buying the Sumizo Chachu. Mugutangi Jambo, Mubanya Yugu, you're buying the Sumizo Chachu.
Tanzi jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika Yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'u Burundi Yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye
igisubizo cyacu.
Ijwi rya Amerika. Maze rero nagira ngo mbasezereho mbifuriza kugira umugoroba mwiza, gusa mbibutsa yuko ibiganiro bihuza Abarundi bizasoza ejo ku cyumweru Arusha muri Tanzania. Abahoze bayobora u Burundi barasaba umuhuza kumvisha leta afatanije n'abandi bakuru b'ibihugu by'akarere kumvisha leta y'u Burundi ko nayo ikwiye kujya mu biganiro. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.